Bihe bireita ibindi bigataha Mani komeza kuturinda Umusi kumusi saha kuisaha Uburinzi byayo buhorana natwe Ese ninde utagushima Ese ninde utaguhimbaza Shime umami wanje ibitangaza angorera nibishi yanguya akomeye ateboba ninda muri byose nono bunashima mufashe chumu icubahiro chumukwiye none niteka yose reka mushime umami wanje ibitangaza angorera nibishi yanguya akomeye ateboba ninda muri byose nono bunashima mufashe chumu icubahiro chumukwiye none niteka ryose Ijihe wibuke imechera Unji mana yanji ikurinda Imitego ni bishuko vya satani Nonu kagulio uhumeka Na tuwe tuwese abana Kenya Tula vibuka vya bihe Shime umami wanje ibitangaza angorera nibishi yanguya akomeye ateboba ninda muri byose nono bunashima mufashe chumu icubahiro chumukwiye none niteka ryose reka mushime umami wanje ibitangaza angorera nibishi yanguya akomeye ateboba ninda muri byose nono bunashima mufashe chumu icubahiro chumukwiye none niteka ryose reka mushime umami wanje Ibitangaza angorera nibishi Yanguya akomeye ateboba Ninda muri byose nono bunashima Mufashe chumu icubahiro